mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio y'ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kubatumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kubatumva muri mu Rwanda. Ahandi mushaka kutumva live ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ishami rya ONU ryitamagara abantu ku isi OMS ritangaza ko ku mwaka utasha abagera ku miliyoni zitatu bahitanwa n'ingaruka ziterwa no kunywa inzoga nyinshi n'ibiyayuramutwe. OMS isigura ko naho abatari bake mu baganzwa canke batwagwa birengeye n'ibiyayuramutwe, inzoga, ingeso kanaka ico bita dependance mu rurimi rw'Ifaransa, barwana ngo bitandukanye nayo akenshi bagora kubivamo bivanye n'ica batumye babijamo canke kudashigikirwa. None mbega ni ryari umuntu yomenya ko yiganziwe n'ikintu kanaka canke ingeso kanaka? Ni iki gitera uko kwiganzirwa n'utugeso kanaka canke ikintu kanaka? Umuntu yoyifata nk'ingwara? Ni biki biranga uwiganziwe n'ivyo vyose tudondaguye? Uwo vyaramutse bishikiye afashwa gute, akifasha gute nawe ku ruhande rwiwe? Utwo tubazo turi muri tume tugiye guca irya nino mu kiganiro muri isanga cumi wa gatatu mumenyereye ko gishimikira ku ngene twita amagara yacu n'ay'abacu. Umutumire twabatumiriye ni Pierre Claver Njejimana, twari gisata citaho imibereho n'imibano y'abantu mu kigo kivura abafise indwara zo mu mutwe SNPK ni Centre Neuropsychiatrique de Kamenge, abenshi bahita ta kwa Rojanti. Pierre Claver makoze kuduha kanukanya kandi kaze ku ijwi rya Amerika dusangira ikiyago.
Murakoze cyane nari murakoze kundumira.
Ego akabazo ka mbere dependance addiction mu rurimi rw'icyongereza ari byo twosigura nk'ukwiganzira n'ikintu kanaka canke akageso kanaka, muri rusangi umuntu yo bisigura gute niki?
Ego murakoze cyane. Dependance ni mu rurimi rw'Ifaransa ni kuvuga ingeso umuntu yaramufashe, hanyuma ingeso yarafashe bijyanye n'ibyo akora, bijyanye n'ibyo afata, ugasanga ntagishoboye biwe bwiwe adafashije ntagishoboye guhagarika iyo ngeso agenderamo. Nibyo bita dependance mu isano n'ururimi rw'Igifaransa. Yego, amadependance rero afite ubwoko bwinshi. Kubara abiganzirwa n'ingeso bakagenda gukina nk'urukino bikanga kubataha ni urumva ni dependance. Akaba abandi rero bashobora kugira iyo ndwara yo kwiganzirwa, novuga n'ibiyayuramutwe, aho ndomba novuga inzoga, urumogi, novuga booster za heroine, za kokayine n'ibindi byinshi bishobora kwiganzira umuntu ntaba agishoboye gufata ingingo wenyine adafashijwe kugira ngo abihebe. Majya mu make ni nk'ibyo.
Yego. Hanyuma none umuntu muravuze ko ari ibintu abasanzwe akora, aza kuba icyo twita kwiganzira, kuba dependant mu Gifaransa niho binavugika neza gusumba, ryari? Ni ibifata iminsi, ni ibifata imyaka, biba bivanye n'igihe kingana gute kugira ngo urinde ushikanga?
Bivanye n'icyateye kwiganzirwa kwiwe, afite bivana n'icyabitumye. Nakarorero dufashe nka novuga nka heroine nikiyara mutwe gikomeye cyane. Novuga ngo iyo umuntu agifashe ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, inshuro nka zitanu iyo dependance irashobora guca yinjira. Ni ukuvuga ngo kimutera novuga umunezero urengeje ndeza rugero, hamwe avuga ati gusubira guhagarika ntibikunda. Ku byerekeye nk'inzoga navyo biza buke buke ukumva nk'umuntu nk'akarorero hagize nk'anka aratangwa kunywa inzoga ugambira atangwa kunywa ikiyeri kimwe hanyuma umubiri kuva yohewe hanyuma noneho agasubira ka umubiri ukamenyera akanibiyeri bibiri bitatu umubiri ukamenyera ushyazonywa ibiyeri bishika 10 nibirenga muri cyo gihe umubiri ukavyakira muri cyo gihe rero kugira ngo ashobore kuvuga ngo ngo byaje gute urumva biza buke buke bivanye n'ikirero mutwe umuntu yafashe iyo birashobora gufata umwanya mutoyi ndavuga iyinga rimwe amayinga biri amayinga atatu nibindi bishobora kugufata haciye ndavuga ikiringo kinini yacuzwa umuntu kuva ku meza taratoshwa ku mwaka n'ibindi
ni ibintu umuntu yumva ko biriko biramuzamo mu gihe biriko biramuzamo yabayo kokaino rumogira utandukanye gwaba zaba izo nzoga zaba n'imikino itandukanye ko ravuga ko ariho nabiganzigwa n'ikindi kintu kindi nk'amafilme ni kuravyumva yuko uri kuraja muri uko kwiganzigwa
yego urumva kugira uvyumve ubwa mbere umva biza bukebuke ukumva yuko umutima gumurebagana iyo ubuze ico kintu baze ukagira ningorane zo gufata ingingo kugira ngo ushobore kubihagarika uharimwe rero harabafata ingingo bwabo bikanka agacha yuva wa mutima urarebagana gose akumva arabuza amahoro akumva aramenetse umutwe akumva agomba kugira zabiri gucibwa bwo maze agacha subira yumvise ibyo bimenyetso byose arasubira kujya kukifata ako kare
hanyuma none dufatiye nko kuri ivyo vyo kwihereza haba kayuga canke ivyo biyabira mutwe hari bakunze kuvuga ngo hari n'igihe usanga ico biba bikozemo ama produits muri mu gifaransa ngo ni nayo acatuma haba uko kwiganzikwa ivyo nivyo canke n'umubiri utindukamenyera ivyo vyo kuvuga ko ico kintu kiba gikozemo ico gituma uja muri yo dependance no gushikuza
je nibaza ko ari gushikuza sukuva ngo nibyo bikozwe ngo ningeso ijari n'umuntu kuno muntu yubatswe akarorero nk'umuntu asenga iyo igazigwa n'urukino urumva na urukino nta kintu kirukozwe ngo gotuma umuntu bivunana kwihangara urumva ni inyubako y'umuntu abantu urumva nditwubatse cyo kimwe ari abafise inyubako y'umubiri wabo imeze neza bashaka kwihanganira ibintu byoroshye nabandi inyubako yabo novuga idabaha uburenganzira bwo guhitamo guhagarika iyo ngeso yabaye ingeso nyine icyakije indwara
yego hariho umwe mu bakunzi bacu atwandikiye atubaza yuko nimba ngo n'isukari nayo umuntu yoshobora kwishyira muri ivyo biyarura mutwe kuko ngo hariho benshi ubunye babwira ati isukari nimbi ariko bagakomeza bayifata twavuze inzoga turavuga ibindi navyo niyo nayo tuyishyira muri uwo murwi
urumva reka tubikane neza ariko batwumviriza kuvuga ngo bega dependance za kwitwa dependance cyane nigihe umuntu akunda ikintu ku rugero rwo hejuru cyane bigatuma adashobora kukihanganira akibonye urumva ni ukuvuga ngo niyo sukari mwisanzwe yumvire nko barakubwiye ati uragwaye diyabete hanyuma ukabuze yuko isukari yongeza diyabete mbuga wa mutima kagatima kagaguma karebagana akavuga ngo uteza kumpa hama umutima ugatsindwa ukabona urafashe uzindi ngaruka mbi ku magara yawe muri icyo gihe dependance iba yagufashe
yego murakoze cyane gose Pierre Claver hanjeje imana kwizo nsiguro muduhaye ikiganiro ni muri isanga turiko turagaruka ku vyerekeye dependance muri mibi kirundi canke kinyarwanda n'ukwiganzirwa n'ikintu kanaka canke ingeso kanaka turasaba abakunzi b'ijwi rya Amerika so turazo ku murongo ya telefone wa Mbeni Emmanuel Kaze
yego ikaze ku ijwi rya Amerika mbanje kubashimira muraho neza
turaho turashima uherereye
muravugana na Birushabaga Emmanuel ndi Kigali mu Rwanda aharahira mu Gatenga
nakabazo canke intererano
yego ubundi nagira ngo nange ntange intererano cyangwa se igitekerezo kuri iyo ngingo mwaduhaye tubahamagara ubundi usanga abantu bakoresha ibyo biyobyabwenge ahanini babikura mu masosiyete baba bagenda batemberana abantu bahorana aho ngaho aho ugasanga ahanini rero biterwa n'uko icyo Kigali gikomejemo cyangwa se abo bantu bakoresha ibyo bintu nawe niyo waba utabikoresha birangira ariho hantu nawe wisanze kandi mu buryo utazi ariyo mpamvu rero iyo wisanze ahantu nkaho nyuma kuzikuramo birakugora kuko nawe warabigiyemo utarabiteganyije cyangwa se ari impanuka zakuziye rero bikaba ngombwa yuko mu kugira ngo icyo kintu kizocya ubwa icya mbere na mbere ugomba gukora ni ukubanza ukica kuri cya gikundi ndetse na ba bantu bose cyangwa ingeso za ibikorwa akoraga bikukuganisha muri icyo gikorwa kibi cyo kwiyanyuza ibiyobyabwenge nko kunywa inzoga, kunywa amatabi. Akenshi abantu babikura mu bigare baba bagendana nabyo, ariyo mpamvu mu guhinduka umuntu yirinda icyo kigare agahindura kominote, akegera Imana cyane cyane agasenga, kuko burya nta zindi imbaraga zidufasha kuri no usibye gusenga. Ijwi rya Amerika, murakoze.
Urakoze cyane, ubwire umunsi mwiza Emmanuel.
Ego
Pierre Claver murumvise ibyumviro vya Emmanuel, niko ikibano kirashobora kuguterera kugutwara muri ivyo bintu ku buryo wisanga ukugendana n'abantu aho ugendera navyo biri mu biza vyorosha ko uyiganzigwa n'ingeso kanaka canke ikintu kanaka.
Afite uruva majambo makeyi tugiye kuri ico kibazo, nuvuga ngo urazi umuntu nkuko urazi ubwa mbere turatandukanye indemanwa y'umuntu kundaremwe, sivyo? Hariho abantu benshi rero cyane cyane byo dukunze kubona nk'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 12, 13 cyangwa kuri imyaka 12-18, ubwo bari muri bya bihe by'umuntu ashushe cyane, ugasanga mu bisagara bitandukanye abana baragendana mu gikundi, ugasanga umwe avuga ati udafata ufashe aka kantu karatuma uryoherwa, ukajya mu iswingi ukaryoherwa, ama uwundi uruva par effet d'entraînement ugasanga uwundi mwana yafashe, hanyuma amaze kubifata rimwe kabiri gatatu ya dependance imaze kwinjira. Agomba kuvuga cyane cyane kubyerekeye nka cocaine, heroine, yoyo vraiment na kanya gatoyi umuntu aba yagiye. Hanyuma nkavuga nti rero bivana ni nica bitumye, urumva sivyo gusa ngo akunda umuntu abayemwo bituma umuntu ashobora kugira iyo ngwara iyo dependance. Ni ukuvuga ngo hari abo ubaza bakakubwira bati twebwe twari dufite ibibazo byinshi tukabura itiro kubera ingwara dufite zatorera inyishu nk'ibihe nk'igihugu biciyemo by'intambara, ugasanga abantu ntibaki barataye ukwizera, barataye novuga espoir zimwe mu gifaransa ndo bivuga, ugasanga bavuga ati bon tubaho ku munsi reka tufate bino bintu kugira ngo dushobore gusinzira turinde ko umunsi w'ejo uzoba. Urumva yako n'agace yabyini navyo hari udashaka kubwira ati yewe nabigiyemo ntwawe n'abandi nkuko uyo mugenzi aje kwivuga ati nasa nari nagenda n'aba jeune hanyuma ndabitangura buke buke, hama harashyira igihe rero ndagishoboye kuvuga ngo ndahagarika. Urumva rero ugiye kubaza umuntu umwe wese arakubwira icyatumye atangura kugira ivyo bintu, nuvuga ngo ibituma ni byinshi, si ukuvuga ngo umuntu agira mu mugwi ubifata gusa, hari n'abagira mu mugwi ubifata ugasanga barafite ya demanwa yo gufata ingingo akavuga ati bonje ivyo bintu sishobora kubifata kuko ndazi ingaruka bizaje ku buzima bwanjye. Wowe ko abantu uko bubatse niba twavuga ngo zina effet d'entraînement aho tuba tugize ni globalisation surtout que atavyigwa birakogwa ubyerekane bati mbega umuntu abantu batwawe n'akagwi kubera bifata bangana gute.
Yego, yego, murakoze cyane rwose. Jean-Marie Ikaze na wewe. Jean-Marie, uratwumva? Ego, uherereye he? Uduze ijwi ryawe tukumva uri kure cyane. Kandi udukure muri wa parleur.
Ego,
nakabazo canke intererano?
Yewe nakabazo.
Ego.
Ndanashimiye n'ijwi rya Amerika kubona ishyizeho sino kiganiriro, kuko ni ikiganiriro gihambaye cyane. Kirahambaye koko kuko ari inzoga canke ibindi biyaruramutwe biratera ingorane zitandukanye ku magara yacu, ku magara y'abantu. Nakabazo rero nashaka kubaza, mbega kubera iki izo biyaruramutwe izo nzoga uhura biguma bikogwa ariko amakungu nayo nese yose ibizi ko ari bibi bigira ingaruka mbi ku magara yacu. Ikindi naco nariko ndibaza, mbega ubwo nta ciza byoba bitera ku magara, kuko hari aho kenshi uhura bifatwa n'abantu bafise ingorane zitandukanye bakabijamwo, umuntu akakubwira ngo nabigiyemwo nguyo ndabifashe ngo ntanumva norohewe ngo nkaca nibagira ingorane mfite. Abandi nabo hari naho umuntu akibaza ati bega y'umuntu yamaze kuba umuja wacyo birashoboka ingena yo bihagarika kuba hari umuti kuko kenshi ari aho uhura umuntu benshi babikwagwamo n'imiti itandukanye inagira rero sabe intererano mbega aho hari umuti iyo umuntu yo bikwanya gute kugira ave muri ubwo buja bw'ibyo biyaramutwe bw'izo nzoga cyane cyane igihe abaye umuja kuko numvise ko bifite ingaruka mbi zikomeye ku magara
urakoze
nagira ngo ndabya gusubira hanyuma nsaba uwo mutumire ko yodukira ku mayange n'umuntu yobihagarika kuko ho bariho umuti
urakoze ubwira umusemeza ngaha mu Burundi Jean Marie
Ego,
Pierre Claver murumvise akabazo ka Jean-Marie icambere mbega ni kuri kamakungu areka bikabandanya bikogwa kandi hari aho abo umva bishobora kugira ingaruka sinzi ko akabazo muzagushura ku katorero umutsi
Ego urabona ngerageje kwishura mu Jean-Marie cyaje kubaza urumva ati mbega ni kuri iki leta iguma irekije bigakogwa kandi iziko ishinga rukambi ku magara y'abantu n'ukuvuga ngo dutandukanye ibintu bibiri ibyo biramutwe bivise ubwoko bubiri hari ibyo biramutwe n'uvuga ngo byemewe n'amategeko aho ugomba kuvuga ngo imiti byo bita amabenzodiazepine benzodiazepine imiti yemewe n'amategeko igandaza mu mafarumasi mugabo iyo uyifashe ukayifata igihe kirekire n'ukuvuga ngo nayo ngene ya dependance izogufata n'ukuvuga rero araho uba wayifatiye kubera indwara usanzwe ugendana niba uyu n'umugwi wa mbere ariho nk'abafite ububabare burengeje urugero ni douleur cyane cyane hari abantu bafite indwara zidakira za kanseri bafite ububabare burengeje urugero bashaka kubandikira umuti wemewe witwa morphine ngira murabaze kuwumva ni umuti ufatwa n'abo bantu bafise ububabare burengeje ndenza rugero hanyuma bakabasuraje gato bakumva yuko agahenge kaboneka bo muri icyo gihe n'umuganga afite uburenganzira bwonyine bwo kuwandika mugabo ibyo tubona turabona yuko hariho abajene abana bakiri bato nko mu bisagara usanga bagenda kugura ya miti ya nkaza ibinini bitwa nkaza diazepam nonye ni umuti wemewe n'amategeko uzana itiro sitive y'umuntu yabufasha kumva yasi ingorane zo gusinzira ashobora gusinzira afashe utunini tubiri mu ijoro amata dufata rimwe gushyira ku minsi 15 kuba ibinyuma y'iminsi 15 ariko iyo miti ya dependance iyo yamaze kwinjira icyo ngomba kumwishyura urumva nk'ibyo leta ntishobora kubihagarika hanyuma ikindi nacyo nagomba kumubwira ni uko iyo yaramutwe bitemewe n'amategeko nibyaya mutwe bizinje cyane bituma abantu bidandaza baronka ubutunzi burengeje ndakaranga nkaroje nkanga eoyine na gapudre umuracha gutwara telefasirima mugabo nabagukira akayiko kame gusa musi noti ibihumbi 10 n'ushaka karonga akayiko gatoya cyane bapima mu gwara n'ukuvuga ko ababidandaza baronka amahera menshi kandi kenshi na kenshi tuvuga ngo bidandaza n'umuntu nshengaho kugira bidandaze ni uko uba ufise amafaranga umutayo ukomeye ubwo ushobora kushika iyo babidandariza hanyuma ugashobora kubizana ni ukuvuga ngo rero leta irashobora gushyiraho ingingo z'uruhashya zo kuvuga zitatu zo bigwanya mugabo nabo ababidandaza bafite ubundi buhinga babyinjiza kugira ngo ntibafatwe urumva
ego hanyuma ngo none iyo dependance ariko kwiganzigwa n'ikintu kanaka canke ingeso kanaka ngo hari gihe biza bisa nk'ukumenga ni vyiza gusumba uko hari kureka kwiganzigwa dependance ya marimbi
nibaza yuko la dependance ntiyigeze ibaziza na gatoya nari ni wagize na gatoya kuko imaze kugufata no kuvuga uri nk'umukonga serugo cyangwa uri umwana ari mu muryango no kuvuga yuko umuryango ntubwishoboye kukugera beko kugera mu kibi no kuvuga ngo iki umuryango ntubwishoboye kukwakira bakora yuko uri umuntu yataye umurongo kandi ugoye kubana nawe urumva mu kugora kwabo ni ba bantu kubera iyo dependance yacitse ingwara ni hahandi atakina kimwe ushobora kumubikana uramugura ipantaro mu mwana agategenda akayigurisha ariko ikintu tukakimugurira agategenda akadandaza amasafuriya amasahani ibiyiko byo mu nzu byose akamara amateleviziyo byose agatwara urumva ko umuntu umutuze mu nzu urumva ko ni umuntu agoye kujera kuri abantu bubatse nabo amaze kujya muri iyo dependance ni ukuvuga ngo hariho amabanga ataba agishoboye kurangura nukufuga ngo kutunganya urugo kumu papa tunganya urugo iwaki mshabokeye uwa yuko umitu kwa nyamukuru atawushira uri ibyo bintu bya byamuteye uko kwigazirwa n'umva hanyuma urumva nta kintu akimariye umuryango ico gituma nta kiza na kimwe na kimwe cyo kwigazirwa n'ibyo bintu irimo kiretse ibibi gusa
none ga pia clavier tukiringaho nyene ko muvuze ko ataciza na kimwe kirimo byose ari bibi hama uwigazirwa n'ikintu ariko ntihagire ikibazo bimutera mu kibano nkaba musanga bavuga ati je nariganziwe na gatabi nariganziwe nino ngeso ariko ndagenda nkayikora nkinwera ko kantu nkibera amahoro gusumba uko nari kureka kubikora nivyo mwanya
muto wisaze wisaze ikintu kikiyera mutwe abantu ariko batwumviza bavyumve waba atakintu wonona mu kibano waba atacu wonona mu kazi kawe wewe uriye nona we bwa ubuzima ubwingo bwa urabwonona nduvuga ngo hari indwara nyinshi nyinshi zishobora kuza kwera ibyo bira mutwe cyane cyane wafashe biciye mu mutwe cyangwa mu kanwa hari indwara indwara zivuduzo z'ubuvuduko w'amaraso zishobora kugufata hari indwara z'amafigo zishobora kugufata hari indwara z'ibitigo zishobora kugufata indwara z'amahanga zishobora kugufata ugasanga mu gihe kizoza uburi kuri gabanya no vuga amashanse yikuramba
yego nakoze cyane gose juge America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turi ku cyo twokwita dependance ariko kwiganzira n'ingeso kanaka n'ikintu kanaka mu cyongereza ni addiction turafise ni bitanga ku murongo wa telefone ni bitanga ikadze
murakoze ndashimye iradio ijwi rya Amerika rimaye akanya kugira ngo tuvugane
uherereye he nibata
njyewe mpagaze mu gihugu cya Tanzania ni umunyeshuri navuye i Burundi bitoroshe ariko ndashobora kushika muri Tanzania mugabo ndi ku ishuri nashatse kuvuga ahantu nagiye nca ndiko ndagenda mu makambi y'impunzi cyane ahandi hantu hakoraniye abantu batandukanye nagiye nsanga biziziwe n'iki kintu cyaba kiyitwa kunywa ibiyayura mutwe cyane rwose aho waba usanga abantu bamwe mbere baracitse bagagenda barataye ubwenge bakavamo abandi bagasara mbere bakagenda batana impuzu kubera icyo kintu kijyanye n'ibintu bijyanye no kunywa ibiyayura mutwe rero akabazo nari mfise ntamwebwe abamenyeshamakuru mutangaza mugatangariza abantu ibintu yuko kunywa ibintu bijyayura umutwe ari bibi akabazo nari mfite naka mwaba mugomba gukora iki namwe ngo kugira ngo ibi bintu bihagarare kuko abantu benshi inzoga yaramaze kubatwara ugerageje kuraba ku bintu bigeze inzoga irikiragiranye n'ubusambanyi bugenda bukorwa ku isi abantu bayihurumbira nka mwebwe nk'ikintu mwokora kugira ngo ibi bintu bihagarare mukora iki
urakoze
icyo kibazo cyanjye cya mbere akabazo kagira kabiri nako nkaca mvuga namba ko musanzwe muzi ko kunywa inzoga ari bibi nako gatsi inzoga iriyayura mutwe ari bibi mufise proje ni kugira ngo ibi bintu bizohave bihagarara ama ikindi kibazo nari mfise mugabo nikijyanye n'ibi kiri ku ruhande nagomba nk'igihe mwosubiye gutunganya ikiganiro nk'iki ku bintu bijyanye n'ibintu bijyanye n'umutekano cyangwa ibintu bijyanye n'ibindi bintu yuko mwonye mvitananje nkazoba umutumire kuko mfite byinshi haba noshobora gushikiriza kubijyanye n'umutekano w'abantu bari mu gihugu cya Tanzania murakoze
ni ikintu twifuza gukorera ko cyane rwose turabika telefone yawe tuzokurondera kuko Tanzania na karere na konyine dukoreramo hari abarundi bari ngaho batari bake turaza kongera tukuvugisha inyuma y'ikiganiro urakoze cyane ni ibitanga
ego cyane kuko nanje ndakunze kuba njayo kubagendera nzi byinshi kuko umubyo no banarakurikiranye ibyo babirimo mu byo nabyo
urakoze cyane gose muri Tanzania ugire umunsi mwiza Pierre Claver de Jimana akabazo naho akabajije ngo twishure nkamenyesha makuru ndakabagaruka na komwebwe nk'abahinga nugwa heruhara rwitangaza makuru rwamenyesha makuru go kugabanya ico kibazo mu kibano
ego urakoze cyane nduvuga yuko abamenyesha makuru mufite uruhara runini cyane kugira ngo izo ngeso zigabanuke mu bantu kubera amaradiyo bisanzwe niyo asigura abantu ngo ndaze bari abantu batari bake ariko baratwumviriza urumva rero abari mu Rwanda abari mu Burundi abari muri Tanzania eka nahandi abantu bumvuru n'ubikirunda shaka ariko baratwumviriza
yego
kuko turabereka ingene ibyo byabera mutwe ari ibintu bibi cyane ku buzima bw'abantu kandi bishinga rukambi nyinshi cyane cyane kugwaruka kubera nibwo igihugu kiba kizeye kubura n'uburamuko iyo rero rwaruka murazi ko cy'umugani mu kirundi bati inka mu guhona zera mu ruhongore iyo ugwaruka winje muri ibyo bintu n'ukuvuga ngo iterambere y'igihugu nishora kuza kandi ibyo biharo bitwereka tabona yuko ugwaruka cyane cyane nibwo novuga ruza ku isonga ku bantu baganjwe baganjwe n'ingeso y'ukunywa ibyaramutse umva rero abamenyesha makuru mfite uruhara runini kugira ngo abantu bumve ingaruka mbi zijyanye n'ibyo bintu hanyuma bafate ingingo yo kubihagarika.
Yego, murakoze cyane rwose kandi tubashimire rwose kubona mwana duhaye n'uno mwanya mufise byinshi urumva ibiganiro nk'ibi ntivyoshoboka mu gihe tudafise abahinga nka bamwe bwe muza muraduha umuco murumva yuko ari magirirane twese ku mpande zose. Twese na Pacifique ku yindi murongo wa telefone. Pacifique ikaze.
Yego, murakoze cyane.
Uherereye he Pacifique?
Mukanyoshi
duga ku jambo
amajena shaka ahanini kubanza gutanga icyumviro cyanke intererano no kuvuga hari abantu benshi iyo muri ko muganira cyane cyane ugwaruka ukababwira ati ibiyayura mutwe ntabwo ari byiza akenshi usanga kubwira ngo docteur ngo ashaka kukubuza ngo itabe ngo ariko ararinwa akenshi rero usanga ari abantu bihaye intumbero ariko nkabifata nko kutamenya kuko abenshi ntibamenya ko ariko biyimbira icyobo ariko ahanini nabyo usanga kenshi abantu ugwaruka cyane cyane abakiri ku ntebe y'ishure aribo barinywa cyane nibo baza mu byo maze kubona cyane cyane nko mu Gisagara cya Bujumbura cyane cyane naho mperereye akenshi ndakunze kubona abanyeshure usanga batoroka ibyigwa mu masaha yo muri pause bagiye bagahurira ahantu bagiye kunywa ibiyayuramoto ariko n'ikindi kibabaje nacyo ni uko usanga nabo bakingiye usanganye n'umengo ntibabibona ndashaka kuvuga yuko hakwiye kubaho isekeza yuko bogerageza nko mu ishure hakabaho icigwa cyerekana yuko itabi rifise atakamaro rifise na cyane hakabaho nkuko hariho indwi cyangwa umwaka usanga warahariwe kugwanya ibiyayura mutwe icyo gihe kiriho cyane cyane mu kwibanda kuja kugendera urwaruka cyane cyane ku mashure kugira ngo bagwereke neza ko ibyo bintu atari byiza.
Urakoze cyane rwose Pacifique.
Ego murakoze
umunsi mwiza. Ego duhirwe duhishije gukopia Claver Njejimana usivye yuko muramutswa ikigo citaho abantu ba imibano n'imibereho y'abantu mwarabaye n'umurezi mu mashure atandukanye ico kintu rwaruka rurahabwa umwanya wo kukivugana ko kuvyo muzi umwanya uhari murabona yuko kuye kugira ngo urwaruka rubimenye hakirikare ntiruzoze gushika ku myaka yo kugarura kugaruka ku murongo vyararengeranye.
Yego ndagomba baze ngusore gato ije ntabwo ndi umuyobozi je ntwari ikigo je ntwara igisata kimwe igisata kimwe mu bitaro byagwaye mu mutwe kugira abantu sinihe titwe ndafise
ego dutunga twibagiye kukongera
kwe jewe narabaye murezi kandi n'ubu ndigisha ama kaminuza atandukanye no kuvuga ngo nk'ibyo bintu avuze iyo mutumire wo mu nywanyi w'iradio y'Ijwi Amerika Pacifique mu Kanyosha avuze ikintu gikomeye cyane jewe mu bikoba ndahora nkora nagitembere ishuri rya SOS ndagenda ku ishuri rya CPB hajya ku ntahangwa ndagenda ku ishuri rya bisabuti bamweranda ngenda ndasigurira abana abajene ibyerekeye ingeso y'ugufata ibyayura mutwe n'ingaruka mbi zavyo navuga nti rero ivyo bintu birafise uruhara runini cyane birafise akamaro kanini cyane navuga nti ubushikiranganji bujejwe indero y'ugwaruka bari bukwiye gushyira ikigwa kibijyanye n'ibyayura mutwe n'ingaruka mbi zavyo mu makuru biga kugira ngo abana bakure bazi ibyo ariko arafata n'ingaruka mbi zavyo muri kazoza kabo. Nicyo cyo fasha gose kugira ngo ugwaruka cyane cyane dukure ruzi kuba dikirazira kubera ninagifata nka kigira umwuga kizogira ingaruka mbi kuri sante yacu urumva ziba byiza gusumba nkuba yuko ikiviro cy'uyo mu Pacifique ndagishyigikiye cyane.
Yego, murakoze cyane. Abdul, nawe wikad Abdul? Abdul uratwumva? Abdul, wi uratwumva?
Ya, niza don, ntaga rabutse.
Utwihangane muhinga bw'ivyuma ngira ngo kabasovye. Uherehe gajado?
Jado ndi Kigali.
U Kigali. Akabazo canke intererano kwa Pierre Claver Ndjimana.
Mvuze?
Ni kibazo ufite canke ni intererano?
Yete ikibazo nari mfite nuko no usanga abantu benshi babaho banywa inzoga cyangwa ugasanga bari kunywa ibintu bitemewe inaha mu Rwanda hari ibyo bita mugo ugasanga ibyo bintu mu by'ukuri abantu babinywa bibagiraho ingaruka runaka zitari nziza bamara kubinywa ugasanga basinze bari kurwana yemwe na benshi bakakubita ababyeyi babo ntabwo nzi rero ngo hashobora gukorwa iki kugira ngo abo bantu ibyo bintu bakora ese bashyira imbaraga mu gufunga abo bantu cyangwa bashyira imbaraga wenda mu guca bya bintu kugira ngo bidakomeza gukwirakwizwa mu bihugu runaka bitandukanye mu by'ukuri ndibaza nimba hashobora gucibwa ibyo bintu izo mugo cyangwa ibyo biyobyabwenge cyangwa bashobora kujya bafata umuntu wabinywe bakamukatira burundu cyangwa bakamufunga igihe cyose nyine kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo wenda abantu bagire ubwoba bicike.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Yego, murakoze namwe.
Yego, Pierre Claver, murumvise akabazo k'umukunzi wacu Kigali ariwe Jado.
Yego.
Yego.
Nakumvise, urumva ngerageje kumwishyura, novuga yuko by'ukuri iyo zabwenge yaramutse irahari isi simuka simuka akarere kacu gusa no mu bindi bihugu byateye imbere rwose novuga za Europe zose za France za Belgique ibyo byaramutse birahari kandi ntibyemewe ubusanzwe biretse aho nabonye gusa muri Hollande niho basigaje ahantu abantu bagenda kubifata ata probleme muri Pays-Bas aho narahabonye mugabo urumva kuvuga ngo gupfunga abo bantu nibaza ko atari yo gishyu kuko mu bisanzwe ngomba gutahuza abantu yuko iyo dependance yaramaze kugufata afite ubugwayi hanyuma ubugwayi nawe agenda kwa muganga n'ahandi hantu umugwayi ashobora gushyira atari kwa muganga ni ukuvuga ngo mu bushyo butandukanye niho uzosanga hanyobwa rero bimwe bya ruhasha by'ubugesera kuko nabwiye hari umuntu avuga ati ndanywa bino biyayiramutwe kugira ngo ashobore gutora agatiro kubera ibibazo ndimbwa nashobora gutorera ibishyu ugasanga baragize uburyo gukora n'inzoga bakoresha za sukari nyine ugasanga ni inzoga zikomeye cyane abo umuntu aziywa akavayo yarononekaye asigaye yarahinduye n'irangi nubwo rero ngo gupfunga umuntu nibaza ko iyo si umuti vrema wo kurwanya cyane cyane izo bintu ni ukuvuga ngo umuti wa mbere abamaze kurwara ni ukujya kwivuza hanyuma umuti wa kabiri ni gukingira abantu batarafata ibiyobyabwenge aricyo kintu ziriko turakora mu gutangaza abakuru ku bantu benshi batwumva kugira ngo bafate ingingo ababitanguye batarashika kure yuko bihagarika hanyuma abaza barafashwa n'iyo ndwara dependance bagende kwa muganga hanyuma abatarabifata nabo bumva ingaruka mbi zabyo hanyuma batinye bahagarika iyo niwo muti mbona ukomeye kuvuga ngo gupfunga nezire zo kubafunga zashobora gufatwa n'indwara zitandukanye mugabo ntiziza zikuraho iyo ngeso ya dependance
hama b'abavyeyi nabo bakarira abana bibaye ngombwa bagashaka kw'inkoni bitebobo
nibaza yuko ivyo bivara ro kutamenya urumva baramaze mu Kirundi bati inkoni ishikira igufa n'ishikira ingeso iyo umuntu azaragwaye umuvyeyi ubwa mbere ateza kumutahura agatabara yuko umwana wiwe afite ibibazo kandi ateza kumutabariza kugira ngo agende kwa muganga ndaziko bitoroshe na gatoyi kuko ibyo tubona ari bamwe bamwe ubura twakira muri bya bitaro wagira winjira muri kanse kiwe ukabona yuko ibyo bintu iyo ndwara yo mu mutwe yabya bisaza ibyeruye wa muntu muri Tanzania karavuga byatanguranye n'uko umuntu yagiye yayura mutwe birawunyayura nyine bimeze kuwunyayura ubwenge buracangana hanyuma atatangura gutimbuza atangura kuvuga amajambo ataroranye ubu icyo gihe nubuza kwa muganga nta kundi ama ingingo ya mbere nukwigisha cyane cyane ku guhimiriza cyane cyane uwasanga kubifata kugira ngo yifatire ingingo wenyine atohejwe n'undi muntu kugira ngo abone yuko afite donc uruhara runini kugira ngo ahinduke kuko ari abahinga b'Abanyamerika bwo yitwa Prochaska uritwa Dicement abafise za kazinduza barashaka kubakiriza ko bakaraba baravuga yuko nta ngeso n'imwe idashobora guhinduka iyo umuntu abishatse akabishyiramo uruhara donc ubishyizemo uruhara ukavuga uti jyewe ndabona ko bisa ingorane amakarondera imfashanyo nankeka yuko ibyo bishobora kubivamo kuko tubanaje kubibona hari abana benshi bajene batawe ko ari bibi hanyuma barifatira ingingo barabihagarika
aho mushatse muvuze ko n'ababyeyi aho mwavuze akaganye yuko ingeso inkoni ishikira igufa idashikira ingeso
ukamukubita ugazambika ko n'ikibando ugatuma ahubwo atagwiza na gatatu yahoranye ubuze ngo nazo urazirimbe kandi zoba zikimubwira
hanyuma ikibano naco kimukumira ko gukumirwa birashobora kumufasha canke navyo biza bituma aguma
kumira navyo nyene afete bavuga ko ntibimufasha na gatatu ahubwo bituma ahubwo yononekara gusuma kuko aragenda abo bantu bagatangira kumutuma urutoki ngo wa muhungu wa naka ubira sigaya benshi usanga n'abantu batagira isuku batacoga batakimesa gahuzu bambara batakigira ibirato usanga imishatsi batagisokoza usanga inzara zararehutse batakigira tuze kwigira isuku y'umubiri hana urumva agiye mu bantu baraminuba nyine ariko kumwinuba gutuma nyabuna atajya kwironderera abo basanga ingeso agaca bagira abagenzi
yego murakoze cyane gose Pierre Claver Njejimana hari n'abandi bakunze duse muri Isanga Daniel Kazi nawe dusangira iki yako Daniel uratwumva?
Danieli.
Uherereye Daniel? Uherereye he?
Terereye inyamashyeke ruharambuga hitwa mu nkomero.
Akabazo canke intererana.
Mbo mbere na mbere mbanje gushima VOA radio yacu kuko ni radio rwose ikwiriye igihembo ku isi yose rwose. Bashimiye cyane inama mutugira ibiganiro mutugezaho n'iby'ubwenge kandi ni ukuri kuri iyo ngingo muri twashimiye ingo y'ibiyobyabwenge ariko ndibaza umutumirwa ko ari kuvuga ngo bajye bakugacisha akanyafu kurwaruka ese nibyava nk'ibibazo umwana wa bamukubise yagira ikibazo bakajya kukurega ukaba wavirwamo
no kufu wamwumvise nabaho wamwumvise Daniel
kandi
Daniel turiko turumvirikana uramurengeye akarimbi yavuze ahubwo yuko batomukubita yuko bise ntacho bivuze ntacho bihindura niko yavutse
gukubita ndakeka nk'ubu ngubu gukubita umwana ni ikibazo gikomeye kuba wamukubita ari giye hakuvira mu bibazo bikomeye nkawe wowe wamukubise ariko icyo navuga turabashimiye kuri izo nyishu mwaduhaye z'icyo kibazo ariko tunanibaza ese hari gufatwa ngamba ki zatuma ibiyobyabwenge bicika burundu mu baturage b'isi yacu ndetse no mu gihugu cyacu
Urakoze cyane Daniel ariko tugende tukubwiye ko Pierre Claver Ndjimana yari yavuze ko guhana atari wa muntu ugira umunsi mwiza.
Yego murakoze ijwi rya Amerika.
Yego Pierre Claver hariho ingingo ku rwego rwabo twokwita abahinga ku isi ziriko zirafatwa ari ibyigwa bitandukanye muri ko murakora kugira ngo ikibazo cyorohe gukemurwa.
Yego uva ngatwebwe hano mu Burundi no kuvuga ngo igisata cy'ingwara mu mutwe turiko tugiraza uburyo bwose ubwo tugikwiza mu bitaro byose kuko twabagiye uko abantu benshi bagwaye mu mutwe cyane cyane abantu bakiri bato biturutse ku byayura mutwe rero turiko tugerageza ingingo ya mbere yo kwigisha abaganga kugira ngo bamenye ubuhinga bwo gufasha abantu bagwaye izo ndwara ziturutse ku byayura mutwe banyoye urumva n'umugambi novuga w'igihugu wa ministere ya ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu urwanya ikiza n'abanyangada sida n'umugambi uriho turamaze kwigisha abantu mu ntara zitandukanye kandi n'ubu turabandanya nko muri mu buraruko za Ngozi za Muyinga za Ruyigi mu bumanuko za Makamba aho turamaze kwigisha abaganga kugira ngo badufashe kwakira cyane cyane abo bana cyangwa abantu bakuze bazaragwaye kubera bagwaye mu mutwe n'abafise izo ndwara bagwaye kubera bafashe yari ramutwumva n'umugambi turiko turakora hanyuma hariho umugambi turiko turategura w'ugucya mu mashure cyane cyane tuguhimiriza ugwaruka tugwereka ingaruka bizijanye n'ibyabira mutwe tugwereka yuko ariko Burundi bweje buteza kuba bafite ingeso nziza bafite ubwenge bukwiye bya bazoshobore kurongora igihugu maze bagire nubwo n'amahiganwa ajanye no by'ubwenge n'ubuhinga mu makungu urumva ibyo byo n'imigambi tiko turakora kugira ngo turabe yuko icyo kintu muri sabe ugwaruka rumaze kubona ingaruka bizabyo ababishora azobura ababigura hanyuma amaze kubura abigura ntibazosubira kubizana niko niyumvire.
Yego, murakoze cyane. Innocent Ikaze,
murakoze cyane. Ni Diane.
Yego, uherereye ga Innocent?
Merereye Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima.
Akabazo canke
herera mu Kiyovu.
Yego,
ngiye ikibazo mfite. Muvandimwe, ndamanza nshimire uwo mutumirwa. Ariko noneho ikibazo mfite, ese ko bavuga ngo urubyiruko n'ibintu rureke ibiyobyabwenge, kandi abakora ibyo biyobyabwenge ari abo bantu bafite agafaranga bumva badashobora kubireka, ibyo biyobyabwenge bigakomeza bigakwirakwira mu rugo hirya no hino. Cyane ibiyobyabwenge, inzoga zikomeye, urumogi, itabi, ibiyobyabwenge bitandukanye, ubona ko rwose aho umuntu anyuze hose hari abantu babaye imbata yacu. Ese ko bavuga ngo bicike, hari abantu babikora bafite izo nganda zikomeye zikora izo nzoga cyangwa ibyo biyobyabwenge bitandukanye, babona bizacika gute igihe batavuze uti izo nganda zibikora ntizihagarare, abo bacuruza ibyo biyobyabwenge ntibahagarare? Ese umuntu azabuza undi gucuruza inzoga runaka kandi ubucuruzi bwemewe? Nicyo kibazo rero gikomeye isi. Ntabwo numva ukuntu bizacika, hari inganda zikora itabi, hari inganda wenda n'urugero zikora za kokayine ku isi zirahari, hari inganda zikora ibiyobyabwenge bitandukanye. Ntabwo numva ukuntu bizacika, ahubwo nuba bagenzi bati kugira ngo bakomeze bigishe urwo rubyiruko bababwire ububi bw'ibiyobyabwenge, tujye twumva hano mu Rwanda hari abo bajyana iwawa ariko bavayo bakongera bakagaruka bagasubira muri ibyo biyobyabwenge. Iyo ntabwo numva ariho ukuntu ibyo biyobyabwenge byacika mu rubyiruko, si urubyiruko gusa, na buri wese ararunywa, na buri wese abirimo, ariko cyane cyane mu rubyiruko. Nicyo kibazo cyane njyewe nibaza.
Urakoze, urakoze kugira umwisi mwiza Innocent.
Urakoze, niba nagerageze adusobanuze kuko birakomeye, ntabwo rwose mbyumva.
Urakoze, ugira umwisi mwiza. Pekreve Ndejimana, akabazo ka Innocent bizohera gute? Yego,
uruva gerageje kwishura kubuvukanya giye kuba icyo kibazo. Ni kibazo twese twaba turi kuyumvira. Urumva, ubisanzwe uko tubibona iyo bya bwenge cyane cyane izo za heroine, za kokayine, donc za booster, ngombye kuvuga bitari bike, n'ubwo iko zidandaza n'abantu bakomeye cyane bafite amafaranga menshi. Ko sore wese ashaka gufata indege bajye kuzana ivyo bintu. Abantu bafite uburyo. Hama je wigi twa navuze nti bon, hariho imigambi ya leta yo kubigwanya mbere washaka. Hariho n'igipolisi ngo mu gihugu cyacu Burundi, hariho n'igipolisi kijejwe kugwanya ivyo byabira mutwe. Nigiye twa tiko turahimbaza umunsi mukuru hariwe kuyabira mutwe, kugwanya ibyabira mutwe. Turatora yuko icyo gisata giwa kizana ibyo cyafashe bakabiturira. So kuvuga yuko ubugambi kugwanya afete ugwanya nawe nyine arondera uburyo ukwihisha, uwo mugambi ntiwemewe. Nuko kudandaza ibyabira mutwe ngo muri kano karere, nibaza ko ntagihugu na kimwe cyabyemeje. Ariko ababidandaza bafite uburyo bwinshi, nubwo bakoresha amayeri menshi kuri ibyo bintu bishobora gushika mu rwaruka. Nacyo bituma mvuga njyewe uyu muti wa mbere mbona njyewe woshaka ku bintu kinini ni uko urwaruka cyane cyane twokora tugire ingufu zikomeye cyane kugira ngo bakure bazi yuko ibyo biyayura mutwe bifite ingaruka mbi nyinshi cyane ku magara yabo, hanyuma bafate ingingo bo nyine yo kwitandukanya n'uwo muntu wese azaba kwega abajyana muri iyo ngeso mbi yo gufata ibyayira mutwe. Kuko umaze kubifata, icyo tumaze kubona agerageza kuzana abagenzi biwe kugira ngo nabo aje kubaha ko bumvirize, ubwa mbere atanga kaguha ko atambaye rumuhaye, mugabo we abafise intumbero ihangiro yuko uryoherwa, hanyuma ya dependance kagufata ntabwo ajya kurondera amafaranga kugira nawe ushobore kugura. Afite n'urudandazwa mu majyamu make. Kabisa.
Duga ku jambo. Ni muduge ku jambo.
Yego. Ndiko ndavuga ndi rero igikorwa nyamukuru muri bihugu byacu. Turakwiye urumva gushigikira cyane cyane ibikorwa bya leta byo kugwanya ibyabira mutwe. Abapolisi tukabaha inkuru tubonye nk'umuntu abidadaza uwo bakamufata bakayimwaka. Atatuko turagwanya. Mugabo ndavuga ndi ni gushyira hamwe ingufu tugakoresha uburyo bwose dufite kugira ngo ducisha muri uwo mugambi wo kubigwanya, ducisha muri uwo mugambi wa sensibilisation, kwigisha abarwaruka urubyiruko, hanyuma imiti ikora ikoranye irazoshika ahantu abana bane bati turagiramiwe, reka ibintu tubihebe.
Twavuga rero ko urwaruka ariko rubangamiye gusumba abandi muri ivyo byo kwiganzigwa n'ikintu kanaka canke ivyo biyayuramutwe gapia claver gusumba abandi bantu bose.
Sukumwe ko rwaruka gusa rero abantu bakuze mbere bafite ingo n'imiryango batabariganze n'ivyo bintu. Mugabo ngiye kuraba nabivuze mu ntango urwaruka niko ruza ku isonga.
Yego, murakoze cyane. Theogene Ikaze na wewe.
Halo
Ikaze.
Murakoze cyane.
Uherereye he Theogene?
Nerereye mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba.
Nakabazo cyane intererano. Ni nakabazo tuzaniye
kibazo wenda narindi kuba ndabaza. Wenda nize nk'icyo kibazo nk'ibyo murimo muvugaho. Wenda oni yagiyegera no mu baturage bo hasi nyine wenda bakamenya n'ibibazo biba birimo. Wenda nko kubera oni nyine urebye nkatwe usanga nk'abarwanda rugufite utayizwe wenda yagigera nko hasi tukayimenya. Tukaba twavuga n'ibibazo tuba dufite nyine, urumva tuba dufite ibibazo byinshi.
Ari nabyo na rimwe na rimwe bituma haba uko kwiganzirwa n'ibiyayuramutwe canke n'inzoga zitandukanye.
Urebye nko niyo unarebye nko hasi usanga cyane cyane ibiyobyabwenge ari naho ziba biri gukora nk'inzoga cyane ariho zikunda kuba ziri gukoresha. Ubwo bajya batwegera nyine nko hasi bakatubwira ingaruka n'ibi wenda zibaho nyine kugira ngo tube twabona umurongo tubikoreramo, kuko hasi muri Rwanda rugufi n'inzoga zikoreshwa cyane. Iyo urebye wenda nko mu karere duherereye musanga nk'abana b'imyaka nka 13 usanga banywa inzoga bya hatari. Ariko wenda ntabwo babazi ko hari ingaruka zizabagiraho, urumva yamenye ko hari ingaruka zizamugiraho nawe inzoga arayireka, ariko usanga nyine uri hasi y'imyaka 18 inzoga kuyinywana ubona mbese ari nk'ibintu yagize umwuga.
Urakoze cyane, ngira ngo abafata ingingo babyumvise.
Murakoze cyane namwe.
Ego, turase na Eliza ku wundi murongo wa telefone. Elize Kadze. Miriwe ni Elize, ni Eliza. Uratwumva Elize? Turi kumwe. Aga telefone kiwe ntikamukundiye, ntumva ko tutakiri kumwe ku murongo. Ego, pia Claver, tugarutse kuri Theogene ku cyumviro cyo mwari mwatubwiye ati sugura kwa gusa bibangamiye, ariko ariho nabakuze basimiryango nabo nyene batwagwa bakababaja bivyo biyayura mutwe. Ariko umuntu ariyumvira ati naborohewe kuko bagumye bagaruka ku kibazo cy'abantu usanga babaye mu buzima twovuga ko budashemeye, rwaruka ruri mu shomeri, abanyagihugu banyarucari, aboroherewe nabo bamerewe neza, abategetsi birabashikira canke akenshi bijamwo abo bariko barakenera guhunga ibibazo bitandukanye baba bafise muri bo.
Ivyo je nabonye jewe cyane cyane Bujumbura.
Yego.
Usanga rwaruka dufata nka heroine, cyangwa kokayine, usanga ari rwaruka ruba imiryango yifise ifite amafaranga y'abategetsi ingwashaka. Hariho ikigo twigeze gukora twifashishijwe n'ikinamo yitwa ABS, berekana ingene biyobora mutwe bishobora kuvamo umugera wa SIDA, kuko kubera ijya ngingo y'uguhana uyo abapolisi bafata, usanga rwaruka rugaragaza kwinyegeza, ugasanga nk'ijya ama produit injectable bitera, ugasanga bakoresha nk'iserenge imwe ari batanu batandatu, ugasanga za ndwara z'umugera wa SIDA, za ndwara za tuberculose zirafasha uwo muntu. Ni ukuvuga yuko ibiyayuramutwe ntibiraba ngo umutunzi cyangwa umukene, ni ukuvuga ngo hariho ibiyayuramutwe cyane cyane bizimbye, ivyo nyarucari adashobora kubigura. Wiyumvire nk'akayiko k'ibihumbi 10 mbere nyarucari adafite n'amahera igihumbi aruka ku munsi, ubwo rero yoyigura gute? Ni ukuvuga ngo ibyayuramutwe bifata abato bato banyarucari bifata abatunze abana baba bose bafite amafaranga bigafata nabo bafite uburyo bere bubayabaye no kuvuga ngo nta muntu numwe icyo kintu atashobora atamugwi numwe novuga ukingiwe novuga ukingiwe nibyo niyo ngese
yego murakoze cyane gose hama none intambwe yo gukira kumaze kuja muri uko kwiganzigwa nibiyayura mutwe muri ivyo kwiganzigwa n'inzoga zitandukanye muri uwamaze kwiganzigwa n'akageso gatandukanye intambwe yo gukira niya
intambwe yo gukira ubwa mbere kuza yariganziwe nibiyayura mutwe intambwe ya mbere yo gukira no gutera intambwe kuba abahinga babahinga nakubwira abanyamerika Precious Canada Defendant baravuga bati nta ngeso nimwe idashobora guhinduka iyo umuntu abishyizemo uruhara iyo abishatse novuga umuntu afite ubwenge atari novuga mukihabwenge umuntu afite ubwenge yumvira intambwe yabiri gukira no gutahura cyane cyane ko ibyo byayira mutwe ari ikibazo akabona yuko ku magara yiwe ku buzima bwiwe ku buzima bw'umuryango ku buzima bw'igihugu icyo cyayira mutwe afata ari ikibazo amaze kujya ko ari ikibazo acyayegera abahinga babinonosoye bagaheza bakamubwira inama y'imigezo yokora kugira ngo ashobore guhagarika ibyo bintu burundu urumva intambwe ya mbere ni ukubona yuko icyo kintu afata ari ikibazo cyiwe aba amaze kubona yuko ari ikibazo hanyuma akarondera umufasha
yego nicyoroshye kubona ko aho habona ko ari ikibazo hariho abo babwira ati ibintu uri kurajamo si ibyo bakavuga ati nta kibazo je biko birantena
yego urumva kenshi na kenshi nko kugwaruka ntibabibona kenshi na kenshi abo duhora tubona urabazanwa n'ababyeyi babo barananiwe n'imyifato yabo ugahura bararengewe bagacamo ati reka tubazane kwa muganga kuko ni bya bindi nakubwira za ngeso z'ubusuma za ngeso z'ubugito bwose zijyanye no kujya mu byo bita etado manke iyo abuze icyo kintu arabura amahoro hariho nakubwiye abamere ku mutwe aho abacibwamo agira diyare hari abashobora kumva habe wumva bareze generalize umubiri wose kuva nta kintu akumukunda kuva wiyase icyo gihe acagerageza kugira iki gufata ikintu cyo mu nzu akidandaza naho iterevizi rwa nk'umuriyoni ashobora kuyidandazwa ibihumbi icumi kugira ngo ashobore kugura ako kantuze ako kayiko ka heroyine kugira ngo uwo munsi yumve ko aruhutse ni ukuvuga ngo rero benshi na benshi bura bazanwa n'ababyeyi cyangwa bakazanwa n'imiryango yananiwe igakirondera ko tubafasha nacyo gituma rero tubwirageza nicyo gituma ababyeyi mu ngingo tubufatanyamukuru ni ugushimangira cyane cyane mu batarabifata kugira dukinge ibyo bintu bitaragira hari umuntu ashimiye cyane avuga ati n'abantu bato batari mu bituma bakwiye kubimenya epfo koko bakwiye kubimenya ni nacyo gituma turiko tumuri ya migambi reka ndakubwira turiko turavuga ibintu bavuga ngo approche communautaire ni ukuvuga kwegereza ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe abantu bato bato bo mu bitumba kugira bamenye yuko ibyayira mutwe ari ingorane z'amagara yabo bateza kukinga cyane cyane mu miryango abana bataronone
murakoze cyane rwose mu kanya muraza kutubwira ingene mufasha abamaze gushika kuri iyo ntambwe yo kumenya ko bafite ikibazo ariko imbere yaho tubanze twakire Joel Ikaze uherereye Joel
Kigali mu Rwanda
akabazo canke intererano
akabazo na mundaza umutumire akabazo cyo kumubaza nshaka kumubaza utubazo dutatu akabazo ka mbere ese ntuza isukari irafite yasigurira indwara yose isukari nawe bagomba kunywa icyayi bakigira ngo isukari nziza afite ni ikibazo naho nyine nshaka kumenya ko harimo ikibazo ntuze inzoga nazo inzoga umuntu kugira ngo zimugireho ingaruka mbi yonywa ibyingana gute n'akabazo ka kabiri ama inzoga umuntu imyaka isabwa kubera uragena nk'iyo mubyaro ugasanga hariho nk'umubyeyi ugasanga hayo basomeje ku mwana ngo nk'umwana akiri muto kamusomyaho ese biremewe birafite n'abingaro kandi
Joel mutubazo twawe dutatu tubiri ntituri mu byo turiko turayaga ingaruka mbizi isukari tuzozigaruka ko mu kindi kiganiro imyaka yo kunywa inzoga biravana nko ngamwe ya America utarakwiza imyaka 22 ntiwemeye kunywa inzoga bivana n'ibihugu bitandukanye ariko aratubwira ryari umuntu ashobora kumenya ko utwayanyoye dushobora kumutwara muri ibyo byo ku ki kumuja w'inzoga ubira umunsi mwiza
aho nakandi kabazo itazi najyo ntayijaye ni kwa itazi birimo yo byabwenge itazi najyo ko itazi nshaka kumenya ingaruka mbi ko aravuga ko rifite ingaruka mbi ariko
ivyingaruka mbi turakwemere ko tuzobitunganya ikindi kiganiro jowe ubira umunsi mwiza Ngego Pierre Claver akabazo kiwe nashaka kutwishura nako ko kumenya urugero umuntu abari ko arafata kugira ngo aze kumenya yuko yamaze ku muja w'inzoga rungana gute
uruva nababye gitangura yuko ugitangura gukwito ariyo abanywa no bwa kiganiro basanga nabandi rero nababye yuko uko umubiri umenyera inzoga ukazakira niko no vuga ngo urugero bazifata ko rutera rwagwishi amana ya nuze ya defandasi ugasangira bafashe mugabo hari ibyumba bya message byakozwe biravuga yuko hariho novuga kunywa inzoga atatu byicira ubuzima bw'umuntu barava nk'umuntu w'umugabo hari ikibuga cya message yerekana yuko umuntu w'umugabo ashobora kunywa ibirahuri bitatu by'inzoga inzoga bière novuga atari ayo marikere urazi hariho amazere ibirahuri byagenewe kunywa inzoga ngira mwese murabibona urugero rwabyo ni ukuvuga ngo ku muntu w'umugabo OMS ivuga ngo ibirahuri bitatu arashaka kubinywa ataka ibibazo nako ikindi bisho bizomutera
ku munsi
aba umuntu w'umukenyezi nawe baravuga bati ntakwiye kurenza ibirahuri bibiri umuntu w'umukenyezi icyo ni kiriba cyavuzwe na OMS arashaka kuraba les travaux muze zabaye na OMS birimo hanyuma rero ni byari mbega umuntu azo bati natanga kunywa inzoga a risque la consommation a risque ni ukuvuga ngo ni ibyo guhera kuri izo kuri iyo kantite kuri icyo navuga ubwo rugero abahinga ba OMS batemera urumva muri icyo gihe urumva uburi ko unywa inzoga a risque mu kirugezo bivuga
zishobora kukugira ingaruka mbi muri kazoza cyane muri icyo gihe yego murakoze cyane rwose ingene mufasha muri make wamaze kushika muri iyo dependance ariko kuba umuja w'ibyayuramutwe w'inzoga mwebwe nk'abaganga ni gute murasubira muri kahise mukaraba ico bacarabitumye
ego urumva bisanzwe turiko turavura no kuvuga ngo umuntu wese tumuraba turaje umwe kundi nduga ngo ugiye muri kase k'umuntu niyo tabwa kumufasha neza ko kugira gufasha umuntu uteza kumenya ikintu cyateye iyo ngeso y'ibyo bintu umaze kuyimenya mucha mutangura rero kwigira hamwe mwe nawe ko ndashaka gukora atakwemereye kirazira n'amategeko nabitwemerera no kuvuga ngo ikintu cya mbere nukutuma uwo muntu yakwituye yumva yuko ari afite ibibazo kandi ibibazo biteza kutora inyishu mugaca mwigira hari wemwe nawe mukagira byo mukiha ihangiro bwo kurwa izibiri cyangwa zitatu cyangwa zine cyangwa zitanu bivanye no ku rugero umuntu ageze ko kuko abo dufasha niba ari ku rugero rungana hariho baba bariho bagitangura bamaze nk'ukwezi amezi abiri dependance y'abafashe n'abandi rero bazaba ikoronike bazi imyaka cumi n'iyindi irenga urumva uhinga uzokoresha si bumwe kuko no gutabura kw'abo bantu
sikumwe
hari uwo bakubwira ati bo ahubwo turondereye nyabona umuti kugira ngo utuvure bwo uwo muti nawe tubabwira tuti uwo muti ntiwemeye kuri teritwari y'i Burundi ko uwo muti ufatira kwa muganga nawe nyine bakiratira yuko wawufashe ni ukuvuga rero muri icyo gihe ni ukuvuga ngo turiko turafasha dufasha nuvuga kaparka nuvuga ngo shake ka itanka apa umuntu wese arafise ukuntu yakigwa bivanye n'urugero abageze ko mu ndwara yiwe ijyanye no kwiganzigwa
ego Pierre Claver Ndjimana mutwari gisata cita imibereho n'imibano y'abantu mu kigo kivura abafite indwara zo mutwe SNPK Centre Neuropsychiatrique do Kamenge abenshi bita kwa Rujanti murakoze cyane gose kuri kano mukanya muhaye ijwi rya Amerika ejo nitwongera kubakenera muzo twitabe
bageze bo bitaba kubera nibaza nti ndashobora gufasha abatari bake bashobora kumviriza bagafata ingingo y'uguhinduka.
Eh, ego murakoze cyane gose. Nari Diane nahazuna indemesheje muri sangare no munsi mushaka kongera kumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com yakoze facile gebehu egeranije amajwi hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma abandi mwakoze ni mwebwe mwari muduteze abiri co kimwe nabakuye bagatelevisionviro canke bakabaza ibazo bitandukanye muraguma hagufi ya maradio yanyu mukanya isase turakomeza n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda ku ijwi ry'America.
Abakomeje kutwumva ni radio ijwi ry'America yumvikanira i Washington.